Mukiganiro giha ijambo abatwumviriza muri iki gitondo twaraganiye n'abagize umugwi Seraphim Songs uririmba indirimbo za gospel waronse akashimwe kakora muri uyu mwaka urangiye w'2012 ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 ya Abidjan ku mugwa mukuru w'igihugu cha Cote d'Ivoire. Turi kumwe kandi n'umwe mu bagize uwo mugwi Seraphim Songs, turi kumwe na François Regis Hakizumukama mu bari bagiye kwakira ko gashimwe mu baririmbyi b'umugwi Seraphim Songs, kaze Yozu Clarissa, tukaba twatumiye na Rosine Bera Nkurunziza murindi kazi hamwe na Devi Kamel Ingabire nawe nyene akurikirana ivyerekeye umuziki. Twashaka dutangurire kuri wewe Jean-François Regis Hakizumukama, ako gashimwe kuri mwebwe mwakakiye gute, ni iyihe nsiguro kabahaye?
Agashimwe twakakiranye umunezero ntangere, kandi nagashimwe katumetereje gose kuko karagashimwe dusanzwe tubona gahabwa abaririmbyi bakomakomeye cyane mu mugabane wa Afrika canke basanzwe baba mu bindi bihugu ariko bakomoka muri Afrika. Kaduhaye cyane insiguro yuko twugururiwe imiryango mu yindi migabane, kandi nanone ari iteka ku gihugu cacu cy'u Burundi catwibarutse, igihugu gisanzwe kizwimo ibintu by'intambara, igiturire, eka n'ibindi bintu byose bitameze neza. Kakerekana ko idrapo ry'u Burundi ari idrapo by'ukuri rishobora guhagarara hejuru y'andi madrapo menshi, kandi kakerekana ko n'abanyamuziki bo mu gihugu cy'u Burundi ari abantu basanzwe bakora, cyane cyane abo muri Seraphim Songs usanzwe ndimo bagatahukanye ko ari umugwi wakoze z'ukuri ibintu bishimishije.
Mu ndirimbo mwari mumaze kugira imbere y'uko mumenyekana karere ka Afrika mu karongo ko gashimwe, mwari muzi ko babumviriza mu bice bitandukanye umuntu arenganye u Burundi cyanke akarere kacu?
Yego cyane, twari tumaze kubimenya kuko twari tumaze gusohora urukurikirane rwa mbere, twari twarise la solution de tout, hanyuma tukaba twari twarashoboye kugurisha ibyo bita amasede. Abantu benshi, abarundi benshi bari mu bihugu byo hanze bakaba babifite amasede na DVD y'igiterama twari tumaze gukora. Icyo cyari tukimaze kutwereka yuko by'ukuri indirimbo zacu zumvirizwa cyane kandi biranaduha n'intege, ari naho twaciye dushobora gukora igiteramo cya kabiri, tugashobora gusohora na zirya ndirimbo zaje zerekana ico giteramo. Ariko haguye indirimbo Impundu, twari twitiriye urukurikirane rundi rwa kabiri ruzohava rusohoka rwerekanwa kuri uwo munsi w'igiteramo. Ivyo vyaratweretse kandi yuko imiziki yacu ikundwa koko.
Ko bariko baratwumviriza turiko tuganira n'abagize umugwi Seraphim Songs waronse agashimwe kakora ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 ku mwaka turangije w'2012 ya Abidjan, aho turiko tuganira n'ubujejwe ivyerekeye guhanahana amakuru muri uwo mugwi yitwa Jean-François Regis Hakizumukama. Turi kumwe kandi n'umuririmbyikazi umwe muri uwo mugwi Kaze Joyeuse Clarissa, hari n'abatwatumiye bakurikirana ivyerekeye muziki David Kamel Ingabire na Rosine Bella Nkurunziza asanzwe aririmba. Tuze kuri we Kaze Joyeuse Clarissa, wari yabije kwakira ako gashimwe, wumvise umeze gute izina ryanyu n'umugwi wanyu ariwo utsindi ako gashimwe ku vyerekeye abaririmbyi ba gospel mu karere kose ka Africa?
Igihe baduhamagaye n'ukuri byari ibintu birengeye kwemera, kuko nk'uko mugenzi wanjye yabivuze, n'agashimwe gahabwa cane abaririmbyi bafite ubuhinga bwo hejuru. Rero kandi nabo twari kumwe, novuga ngo twariko turahiganirwa hamwe n'abaririmbyi bazwi cane bo mu bihugu bisanzwe ubu muri Afurika byarateye imbere. Ariko twumva bavuze ngo Seraphim Songs Impundu Burundi, twumva tuba abantu baryohewe cane, abantu birengeye. Hama mbere nabo twari kumwe twaranarize amaemo cyangwa kenshi akunda kubyita, turashika imbere, turakira agashimwe kacu, turavugana n'akajambo ko kukimenyesha nyine, ariko twari abantu baryohewe rwose.
Duhe ijambo abo twatumiye bandi bakurikirana umuziki bashobora kubaza utubazo. Dutangurire kuri Regine Bella Nkurunziza, nakahe kabazo mushobora kubaza abatumire bacu babiri?
Njye bwa mbere ubwo nashaka kukubateza iyo group ya Seraphim Songs, nkuri mwaragije neza gutanga image nziza y'u Burundi, byaradutangaje, abantu benshi baratangaye kuko deja umenga ni groupe itazwi cyane Bujumbura, ariko ikamuni ikagera kuri Google bwo gutorwa mu makungu, ni ibintu byiza cyane. Ndabakeje kandi mubandanye muje imbere, mubandanye musohora ngiye indirimbo ziryoshe ku bw'ishobora cy'Imana. Hama ikibazo nashaka kubabaza, nashaka kubaza none ko mwaronse ikajya gashimwe, ni gihe ikintu mukuru ategura gukora, ni gihe ikintu mwiyumvira gukora kugira mu bijyanye na media prix, mwaronse kuri rya prix ni prix ikomeye bidutuma mumenyekana. Eske hari imigambi mufise nk'uko murakora kubera bigebe?
Yego, nagira mu ishure Hosine, mbanje kumushimira cyane kuko ngene ashoboye kudukeza imana imuhezagire nawe imwongereze imigisha hanyuma iterekeye ibikorwa tuzohava dukora muri kazoza kubera ko bivuye kuri iyi pri twaronse nagenda mubwire yuko dushaka kwagura cyane imiryango kugira ngo tubandanye dukorera hanze y'igihugu no hanze yaho twahora turi kuko kwari ahantu hasa nahugaye kuko abantu basa n'abataramenya imiziki yacu ariko atari kubera ko batuzi byatugoye cyane kitwa abantu bamenyekane kuko style yacu hari abantu benshi batari bayimenye abantu benshi basa nuko batayemera igasa n'idahura n'izindi ariko gituma wamenga abantu ntibatuzi naho twovuga by'ukuri ko bari basanzwe batuzi koko gusa tugiye kwimenyekanisha gusumba mu gukora imiziki yindi myinshi mu gukora ibindi bivuga ibikorwa bijyanye n'umuziki byinshi gusumba abandi tunagerageze guteza imbere abandi banyamuziki bari ahantu hataboneka mugabo bafise ubushobozi bwo gushobora gutera imbere mu muziki.
Joyeuse ari cyo wongera ko mu kwishyura kuri icyo kibazo
ko urumva niko yabivuze nyene ni kwagura imiryango kugira ngo nyene turiko turevangeliza ijambo ry'Imana two turatanga ryaguke apana gusa mu Burundi kandi apana gusa muri Afrika ariko gusa bishike hose bishikira abantu benshi kandi barikorera.
Nawe David Carmel Ingabire nikiye cyumviro washikiriza cyanke ikibazo wobaza?
Cyatanguza ko nkubakeza cyaza cyane mu gushyira Samsung kuko barabikwiye barakwiye kugashimwe n'abantu bakora cyane ndakunda kubona basohora indirimbo kenshi ku mateleviziyo ku maradiyo ibiteramo bakora none kudafite umwanya wo kuzitegurira kandi yakugashimwe biraryoshe kumva ari bo bagatahukanye ni byiza cyane ndabakeje atuka mu bandanye ku mugume mutera imbere. Ikibazo nashaka kubabaza nka Joyeuse yashoboye kuhashika aravye ibyo yahabonye abaririmbyi bahahuriye akabona urugero bageze ko akabatumye urugero mu Burundi wewe agerageje kuraba abona umuziki mu Burundi urugero turiko ari sawa abona gute wewe yabibonye gute
jewe nahashitse narahuye n'abaririmbyi benshi cyane abaririmbyi bavuye muri Afrika mu mihingo yose ya Afrika ndabona ko mu Burundi turi mu nzira yo gutera imbere mu muziki nubwo tutarashikira abandi kuko abandi bafise icyo bitago abanyagihugu benshi abamenyeshamakuru babo barabashigikira cyane ariko mu Burundi twebwe ntituratera imbere abarundi ntibabyitayeho cyane ibintu by'umuziki babona umengo ni umwanya nyene nk'uko bavuga ngo passion ariko abandi baririmbyi bahandi barabikora bakabikora nk'uko ari igikorwa cyabo uko bavuga ngo carrière bakabigira carrière yabo bagasohoka bikaba au niveau international nimba rero natwe ntiturashika kuri urwo rugero cyane ariko ni byiza ko tuzashika mu buraya makuru kugira ngo natwe dutere imbere.
Kuri ko baratwumviriza turiko tuganira ku mugwi uririmba indirimbo za gospel Seraphim Songs waronsaka gashime ka kora ku itariki 30 z'ukwezi kw'12 muri umwaka turangije w'2012 ya Abidjan muri Cote d'Ivoire. Tukaba twaganiye na Jean-François Hakizumukama ajejwe ibyake guhanahana amakuru mu mugwi Seraphim Songs hamwe na Kaze Joyeuse Clarisse umwe mu baririmbyi bari muri uwo mugwi. Tukaba twatumiye n'abakurikirana ibyereke umuziki David Carmel Ingabire ari Bujumbura hamwe na Rosine Bera Nkurunziza nawe ari umuririmbyikazi nawe ari Bujumbura. Nashaka tubandanye gato iki kiganiro uwo mugwi wanyu mwashinze ryari urashobora kuvyishura Jean-François?
Yego cyane umugwi wacu washinzwe mu 2006 wavutse itariki 2 z'ukwezi k'umunani ukaba waruhurukiyemo abo nokwita ugwaruka muri Korale yari isanzwe iririmba mu misa mu isengero mu y'abakatolika hanyuma nkuko bikunda kugenda ahantu henshi haba harugwaruka hariho ibitagenze neza kugwaruka ukabona ko ruto kubakira ku bintu bitameze neza bahitamo kuvamo babandanya ingabirano yabo y'ukuririmba mugabo baririmba atari mu isenge baririmba novuga aleka akaba ari groupe iri indépendant ataho yegamiye ubu.
Ikimviro cy'ugushiraho uwo mugwi no kuba mwahisemo kuririmba indirimbo z'Imana cyabaje mu buto.
Icyo cyiyumviro ntisavuye kure cyane kuko twari dusanzwe turirimba izo ndirimbo z'Imana mu isengero. Novuga nta cyahindutse kiretse ko hahindutse ikibanza dusanzwe turirimbiramo gusa. N'ahandi hoho ikimviro ntisavuye kure cyagumye ari cyakindi nyene. Hatahaza n'ikindi novuga vision yo gutera imbere mu muziki.
Nawe Kaze Joyeuse Clarisse nk'uko muri uwo mugwi mukaba mwararonsa ko gashimwe na gashimwe mu sanswe no kwita mu gifaransa gashobora kuba ha platform yo gutera muri imbere mugatera muronka aba bakwirikirana benshi. menshi eka mukiteza imbere cyane no muri uwo muziki nibihe mutegekanya mu minsi ya vuba no mu minsi iri imbere kugira ngo mutere mumenyekana kurushiriza uwo mugwi wanyu umenyekane cyane
ego nkuko yabivuze hejiste umugwi wacu ubu vuba turiko dusohora album urukurikirane rwa kabiri twise imundu tukaba twaruhegeje twari twagize igiteramo urumva ubuhe amasanamu byose n'amatwi byatunganye dushaka rero ya kuyigwiza kugira ngo ushobore kuyitanga yaba ino mu gihugu cacu yaba mu bihugu byo hanze hama ryaca avuga imana nyene ribandanye ritera imbere biciye mu matwi yacu mu ndirimbo zacu hama anoterme kuko ari bya kure turashaka kuguma turirimba nyene indirimbo zikoze neza indirimbo ziteye imbere duteze imbere Uburundi bwacu duteze imbere Afrika yacu maze ngo indirimbo zo muri Afrika canke indirimbo zo mu Burundi zibazimube ariko abandanye bazikurikirana neza ku nico gihingiro gikuru kugira ngo tugume kuri ya objective yacu ya ntumbero yacu yo kuguma dutanga ubutumwa mu ndirimbo dukora mu ndirimbo turirimba
muri make twari kubandanya aho twari dufite umwanya uhagije umwanya uhavutuherana nagomba mbaze Rosine Bella nkuru nziza ko aricyo yokongera ko janke cimbiro rushikiriza imbere ko turangiza iki kiganiro
Ingabire, mani majimbe, numwe ingi migambi yabo bafise hama kandi natwe ibijumbura ko babandanye kuko umenga zitubazi gose bagire nk'ama concert n'ibyo numva bashije abaje ama concert mu Burundi kugira nitumve gusa bari hanze ko natwe turi tubaje kandi birajyoshe iyo ufise abasanzwe bagushigikiye iwanyu nta kindi numva nababwira murakoze nawe David Carmel Ingabire arakandi kabazo kanyuma ubaza canke icyumviro ushikiriza imbere ko turangize iki kiganiro
twari kumwe na Jean-François Regie akizumu kama ajejwe ivyerekeye guhanahana makuru mu mugwi Seraphim Songs waronsa gashimwe kakora ku itariki 30 z'ukwezi kwa 12 ku mwaka turangije 2012 ya Jean kumugwa makuru muri Côte d'Ivoire twari kumwe kandi na Kaze Joyeuse Clarissa umwe mu baririmbyi b'uwo mugwi yari ya Abidjan kwakira ako gashimwe tukaba twari twatumiye kandi na Rosine Bella nkuru nziza umuririmbyi kazi ari Bujumbura hamwe na David Carmel Ingabire nawe ari Bujumbura tukaba tubashimiye cyane mwese kuri iki kiganiro nkaba nsubiye no kubahikaze no kubashimira kubera mwashoboye kumenyekanisha uwo muziki mukamenyekanisha n'u Burundi hamwe na karere kose ka Afrika ndabifurije umugisha murakoze mwese
murakoze